nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Kwigenekezo rya 2008 Kigarama n'umwaka wa 2023 ndabaramukije nongera ndabahanikaze mu isango ry'amakuru yakaduhinza magateka kawe twabateguriye kuri uyu mugoroba naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abanyagihugu ko mutumba nkurye ni muri komine ya Giharo mu ntara ya Rutana bidogera baje ntwara muri iyo komine bavuga ko hari gice cy'itongo ryo gushinguramwo abapfuye byagurishijwe bidaciye mu mategeko basaba ko borisubizwa. Umugusene DH urerwe agataya kazi na muntu mu Burundi urasamba tohoza yihuta kubwicanye bw'abantu bashika kuri 20 baherutse Uganda kugwa n'abagizi ba nabi ni muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Muraza gukurikira 6TV nyine muraba arongo yo mugwe muri ano makuru twabateguriye kuri uyu wa kane. Mu mpera z'ano makuru naho turababwira ingene ivyerekeye agateka kazi na muntu vyaranze uyu mwaka turiko turasozera. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ndabaha nikaze murano makuru duhera kuri no nkuriciye ku masonga. Umunyero w'imyaka 7 n'indishi yakababaro ingana n'imiliyoni 16 n'ibihumbi 200 nico gihano sentare nkuru yakayanza yaciriye ku muhinga mukuru uyu wa kane hasaba umutima Patrice batazira bazirikorotse akaba yagiwe n'icaha c'ubusuma bukabije nyuma yaho yafatiwe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana uheze ari kagerageza kwiba ku bitaro bikuru by'intara ya Kayanza mu gihe atoriha iyo ndici y'akababaro asabwa ko azoca cibwa umunyoro w'imyaka 80 n'amezi 6 uwo mugabo w'imyaka 43 akaba yarasanzwe akora mu bushikiranganiro bw'abakozi n'akazi mu ntara ya Kayanza nayo kuva mu mwaka 2015 kugera mu mwaka w'2020 akaba yari umushinga mateka ya tu mugambwe sende defdede muntara ya Kayanza. Tukiri muri ntara nyine ya Kayanza kuva ku munsi wa kabiri w'indwi turimwo harabagabo batanu bafungiye mu gashoka komisari y'igipolisi mu gisagara ca Kayanza bakaba bikekwa kuba barishe umugabo w'imyaka 30 mu bwoko bw'abatwaye kagerageza kwiba mu kigo c'isengero katolika ya Kristo Mwami mu Kayanza. Ivyo bikaba byabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere buca ari ku munsi wa kabiri. Abajeje intwaro basaba abanyagihugu kutihanira ahubwo ko bozo baritura inzego zibijejwe mu gihe cyose bafashe inkozi z'ikibi. Reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Hunziman.
Inkuru zitangwa n'abajeje intwaro zivuga ko ku munsi wa kabiri hatoba ikiziga cy'umuntu w'umugabo mu gashamba kari nyuma y'ikigo cy'isengero katolika yitiriwe Paruwase Kristo Umwami riri mu gisagara cya Kayanza. Uwo nawe yari uwo mu bwoko bw'abatwa yaba ku musozi wa Gahahe wo muri komine Kayanza nyene. Ababonye icyo kiziga ngo vyaboneka ko hari ku bikomere ku mutwe bikaboneka ko uwo muntu yapfuye akubiswe kandi yabanje kubohwa. Ku mvu z'abatohoza haciye hafatwa umuzamu wo kuri ico kigo n'abandi bagabo bane bararira ibigori mu mwonga uri hepfo gato y'ico kigo. Abajeje intwaro bagasaba abo barongoye kuvavanwa no kwihanira ariko bakabasaba kwitura inzego zibijeje igihe cyose hafashwe inkozi z'ikibi. Ikindi ni uko muri komisariya ya Kayanza nyene hafungiwe kuva mu ijoro ryo ku munsi w'Imana umugabo yari asanzwe ari umukozi wa Leta akaba yakorera mu biro by'ishami ry'ubushikiranganje bw'abakozi ba Leta Ministère de la Fonction Publique ryo mu Kayanza. Ifatwa n'ifungwa ryiwe rero rikaba ryabaye inyuma yaho muri iryo joro afatiwe ku bitaro bikuru by'intara ya Kayanza mu gihe yari ahejeje kubomora ibiro bivugwa ko ari iby'umuyobozi w'ibyo bitaro ngo akaba yoba yashaka kwibaza mashini nyabwonko. Abazamu rero ngo bari bamwibundiye kuko bari babonye ko ateye amakenga ku masanamu yerekanwe bikabonera ko yakubiswe kuko yari n'ibikomere mu mutwe bikavugwa ko ashobora gushikanwa imbere y'ubutungane umwanya wari wose.
Josephine Johnson Hunziman arakenuye Ishirahamwe Akate Burundi rigwanye sinzikazwa buzima ryakiremwa muntu yera rushinga ninge nabantu bafungiye mu gacho ka parike y'intara ya Makamba bafashwe nabi muri iyi minsi. Iryo shirahamwe risabajijwe ubutungane muri iyo ntara no kugwego rw'igihugu guhana abakorera mabi abo banyororo. Dutega amatwi Jean Claude Ntiburu munsi ajejwe igisata c'amategeko n'ubutungane mu ishirahamwe Akate Burundi.
Abo bantu bafatwa nk'umengana ibikoko bitagira shebuje. Aho twabwira yuko ngiyo kasho ya komisariya ya Makamba iri hafi ya parike ya Makamba. Mu bisanzwe umushikiriza manza wa Makamba canke abo bakorana bitabasibstiti kasho ya komisariya ya Makamba bategerezwa kuyigendera kugira ngo barabe uko abantu bafungiweho bahafungiwe bakaraba n'uko ibintu byo kurenga amategeko abapolisi baba bari bakora amadosiye bataba bararenze amategeko abo bigaragaye yuko barengeje ibiringo byo gupfungwa bakabarekura amwe byo babibanaho bakaba baja kuraba muri ayo mabohero muri ako gasho uko abantu babayeho bakareka abantu babayeho muri ubwo uko kuntu turiko turabyumva byaba biteye isoni cyane. Twosha tubona ko bimwe umushikiranganzi kandi yamariko nawe aravuga yuko abantu bafungiwe akavuga mu mabohero bafunzwe mu buryo budasanzwe bafunzwe nabi yiyamiriza ibyo bikorwa by'abashikiriza manza usanga batitaho abanyororo ko ari ukuri kandi noneho n'ukuri nyene kuko biragaragara mu mabohero atandukanye mu gihugu n'ayo mabo nayo nubwo amasho rero bwo mu ma province. Aha rero twebwe muri Akate Burundi turasaba cyane ko umushikiranganje w'ubutungane afata ikibazo mu minwe akareka kugarukira mu byo kwiyamiriza vugiranga busa n'uri karahanura gusa mugako yoshikaho atanga ibihano kugira ngo abantu bitwara gutyo babihagarike. Ku bwacu umuprokireri wa province ya Makamba yatezwe guhanwa kugira ngo abere akarorera abandi nabo babone uko bashobora guhanwa hanyuma bahave bakurikiza amategeko.
Naye mu gihugu rw'agateka kazi na muntu CNDH rateri byatsi gitero c'abantu bitwaje ibirwanisho cyahitanye ubuzima bw'abanyagihugu bashika 20 ku mutumba bavugizo wa Rubondo ni muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura mu ndwi heze. Mu itangazo umugabo washize ahabona kuri no wa kane 60 vinyine muraba urongo yasabye leta gukora amatohoza yihuta kugira abakoze ubwicanyi mu ndwi heze bamenyekane bongere bashengezwe mu butungane.
Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH urateye ivyatsi wivuye inyuma ico gitero n'ubwo bugizi bwa nabi. Umugwi w'igihugu wigenga ujeje urateka zina mu CNDH uribukije ko ubuzima bw'umuntu ari katihabwa ntibuhangagwa aho yoba ari hose canke mu bihe ivyo ari byo byose kuko kandi ata muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kwaka ubuzima umuntu. Umugwi CNIDH witegereje ubwo bwicanyi bwabaye n'iryo terabwoba usavye ibi bikurikira kuri leta ko yokora ibishoboka vyose mu kunyarutsa amatohoza yo kurondera abagize ubwo bwicanyi butagira izina bafatwe bashengezwe eka bacigwe imanza. Kubajejwe gucungera imbibe n'umutekano CNIDH ibasavye kongereza inguvu mu gutuza no guhasha imigwi y'ubwicanyi n'iterabwoba. Ku benegihugu bose CNIDH ibasavye ko bokwama barikanuye umwasi ntabace mu ryahumye ko boza baradoma urutoki ku muntu wese biketse bakongera bagakorana n'abajejwe umutekano n'intwaro mu gucuza inkozi z'ikibi. Ku mashirahamwe adaharanira icyicaro vya politike n'ayandi yose afise uruhara mu iterambere ry'igihugu CNIDH ibasavye kwiyamiriza ubwo bwicanyi butagira izina no gusaba ko ababukora bofatwa bagashengezwa imbere y'intara.
Inzamba.
amakuru twateguriye kuri radio Inzamba agateka kawe tuyabandanirize hariya muko muso mu ntara ya Rutana abanyagihugu ko mutumba nkurye ni muri zone na commune giharo mu ntara ya Rutana basaba kwitongo ryo gushinguramwe abapfuye barisubizwa bakaronka bashingura babo hanyuma akagwika abantu bari dandaje bagahanwa iryo tongo ry'abapfuye mu gacimbiri rutoki ngo byamenyekanye ko ryagurishijwe muri uku kwezi kwa Kigarama reka inkuru tuyibaze Janvier Habarugira
amakuru dukura muri commune giharo avuga ko iryo tongo ryagurishijwe ko igice bikozwe n'akagwi k'abanywanyi ba CNDD-FDD n'abajeje intwaro muri commune giharo ariko babicishije kuwitwa Nuwimana Claude wanawe akaba yahagurishije amafaranga miliyoni zine n'uwitwa Nahigombe Ernesto batazira sport bavugwa muri iryo gurishwa bakaba ari musitanteri wa commune giharo Lidian Nihimbazwe Sylvain Zikoruriho arongoye CNDD-FDD mu ntara shasha ya Burunga urongoye CNDD-FDD muri commune Musongati Renova Hakizimana Baraguma Alexi atwara CNDD-FDD muri commune giharo urongoye zone giharo Desire Hakizimana n'urongoye mutumba Mugye Ndabaraye Audace ibyo bimaze kumenyekana ngo baciye bahuma amaso abanyagihugu ari naho musitanteri rya Nihimbazwe yacarungika umugwi witwa ko ugira ukora amatuza umugwi nawo ukaba washitse kuri iryo tongo kwa 21 Kigarama uyu mwaka ariko rero icatangaje abanyagihugu ngo nuko abitwa ko barungitswe kugira aya matohoza aribo nyene basanzwe bafisemo uruhara muri iryo gurishwa bakavuga ko ayo matohoza atacu azoshika ko ahubwo ko bazohava banyanyasa uwo yariguze abihomeremwo mu ntumbero yo kwikingira abanyagihugu bagasaba ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu kurungika umugwi wigenga ukora amatohoza yimbitse abayifisemo uruhara bose bakubitwa intaye mu gahanga
Janvier Habarugira arakenuye mu gusozera no makuru agateka akazi na muntu karahungabanye cyane muri uno mwaka w'2023 tugiye gusozera intege nke z'inzego za leta ziri mu byatumye ako gateka gahungabana abantu batari bake barakorewe amabi atandukanye bamwe bafungirwa ubusa abanyororo babumurengera mu mabohero n'ibindi reka inkuru tuyibaze Olivier Gakim
Bimwe mu vyerekana kwa gateka ka dina muntu katubahirijwe no mwaka n'amabi yakoregwa uwo wese ashobora kuvuga ibitagenda neza mu gihugu abaharanira gateka ka dina muntu abamenyesha makuru barafatwa bakafungwa bakanakoregwa amabi atandukanye uburorero ni bwinshi harimo ifungwa ry'umumenyesha makuru Florian Irangabiye wa radio y'igicaniro afunzwe azira umwuga wiwe wo kumenyesha makuru ibitigiri by'umurengera birangwa mu mabohero birerekana neza ko agateka kandi na muntu kifashe nabi mu Burundi mu gihe amabohero yose yarakwiye kwakira abatarenga 430,000 muri kino gihe afite ibitigiri birenga 12,000 by'abanyororo ni kuvuga hafi inshuro zitatu zabo yarakwiye kwakira hambavu y'ubwo bwinshi butuma batutikirana bamwe mu banyororo barankigwa kuja kwivuza bakitaba imana kubera kubura impusha zo kuja kwivuza abakenyezi bamwe bapfunzwe barakorerwa amabi afatiye ku gitsina ikindi kibonekeje muri uno mwaka n'inyuruzwa ry'abanyororo bakabugwa irengero aho tukibutsa ko abasirikare 28 bapfunzwe bavuye kugwana mu gihugu cha Congo bakuwe mu busho baranyuruzwa n'ubaka batabuze irengero ryabo nkuko rero bivugwa na bamwe baharanira gateka ka dina muntu ibyo byose ngo nta kindi biva ko atari ingufu nke z'inzego za leta zikoreshwa mu mabi atandukanye ukutagenzura neza urwego rw'iperereza ubucamanza bukora nabi kubera ibiturire ukudashobora kudindiza imanza n'ibimwe mu bituma gateka ka muntu katubahirizwa
Olivier Gakima arakenuye nino nganyeye duce dusozerera makuru mu kirundi twabateguriye kuri radio Inzamba gateka kawe mwakoze mwese mwayakurikiranye mu kamwe ariko mwashikizwa na Jean Bonfils niyongere mugire aho mwabahwe na gahwana